dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic, mbanze gushimire kubategura ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ishamikiye ku kiganiro muri sanga mwumvise. Watubwira icyo wibandaho n'iki mu kiganiro cy'uyu munsi?
Mu kiganiro tugiye kuvuga hanini ku mabanga mashasha mu nzego mpuzamakungu. Uburundi bugiye kurangura ku igenekezo rya 2024 rimwe yuko kwezi kwa kabiri Urundi bwaratowe mu kibanza cyo kurongora umurwi udasanzwe biga ingingo hamwe n'imigambi ngenderwa ko ishira hamwe muzabakugoni ukongera ukaniga uburyo bwo gukomeza iryo shira hamwe mu ndwi heze naho kwigenekezo rya 18 y'ukwezi kwa kabiri bwaratowe mu kibanza cha vice president agira gatatu umwe bwa Afrika mu kwezi kw'indwi ku mwaka uheze naho president Urundi Evariste Ndashimiye yaratowe mu kibanza cyo kurongora ishira hamwe ryo mu bihugu byo muri Afrika yo mu seruko ya se. Abahinga bakurikiranira ibintu hafi bavuga ku ivyo byose byerekana ku Burundi muriko burizigirwa kandi muriko burasubizwa mutamana mu kiganiro misaga cyo munsi. Abahinga bakoze igihe kirekire mu mashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abahinga bakurikirana hafi politiki yo muri Afrika n'amakungu baratubwira mu buryo butomoye amabanga abatetsi batoye muri ivyo bibanza bajejwe hamwe n'insiguro y'ibanza nk'ivyo bikomeye bihawe igihugu cahitiye mu ngorane za politiki. Abatumire bacu uyu munsi ni ambasadeur Gemadiera Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishirahamwe mpuzamakungu ni Ndaruzaniye yarabaye kandi n'umushikiranganji Burundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoze kandi mu bijanye n'ibikorwa byo gucungira umutekano kandi yarakoranye cyane n'ishyirahamwe UNESCO igihe yari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe indero n'inyigisho. Muri aho ambasaderi Ndaruzaniye aho murakomeye ngaho aho muri
na mahoro murakoze.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro bya komisera ajejwe amahoro n'umutekano. Muri aho Fred Ngoga Gateretse,
ndakomeye cyane Fred, mwakoze kudutumira.
Ni byiza cyane rwose, ndazi wewe ko uvuye mu rugendo kandi watwihanganiye kuba ugishika nyine ukaba witabye telefone. Ni byiza cyane rwose wakoze.
Murakoze cyane rwose.
Twari kuba turi kumwe kandi na Deogratias Hakizimana ariko mu kanya turungihe ubutumwa avuga ko ari ahantu toroshe asa n'uwagize ingorane. Deogratias nawe twari twamutoye kuko yarongoye n'ishyirahamwe Siride ryari rijejwe ibiganiro byo gutatura amatati, ariko nibaza ko ahejeje ashobora kudukurikira muri iki kiganiro. Nagomba rero dutangure kuri mwebwe ambasaderi Ndaruzaniye, mwarakoze mu ishyirahamwe ONU. Nashaka mutubwire mu majambo make amabanga yahawe Burundi, ayo mabanga avuze iki, abantu barangura iki?
Murakoze cyane, nategereye ibyo mwavuze mugabo ibyonzi muri ONU. Nuko u Burundi bwatowe muri Assemble Generale iri kwirakora yo kuba vice president de l'Assemble Generale, hanyuma umuseke muhinga ntaserutse u Burundi muri ONU. N'ubu aherutse kuvuga yuko yaronse amaranga kurongora igice kimwe cyihweza amahoro n'umutekano, kandi yaremeye ko azofasha. Nzi neza exactement kitizaze uno munsi, mugabo izo nuko kumenya yuko u Burundi hamwe n'ibindi bihugu 192 193 ifise ububasha bwo gufasha muri ONU kuko kiri muri iryo shyirahamwe. Kubwira rero atorwe kuri icyo kiringo ni uko baba bihweje ingene bakurakuranwa barakuranwa muri ibyo bibanza, mugabo n'iteka rihambaye yashinzwe Burundi nipfuza rero gushigikira icyo kintu ngasaba yuko uwo mushinga ntahe leta yo mushigikira kuko haragoye gukorera akore neza amabanga yashinzwe kandi nibadafazo bikora
hari abavuga ko kuri Burundi bwahora mu ngorane za politike kabronse ikibazo nk'ico ari kintu gihambaye cyane gose kubwanyu icatumye butorwa n'inkiki
icatumye butorwa n'amategeko ya ONU niko agenda uri mwishira hamwe wese n'ivyo gusa aratorwa murabona ko no muri Afrika mu minsi iheze u Burundi bwagenwe kuba umukuru arongo inama y'abakuru b'ibihugu mu mwaka wa 2023 ico cyose nuko babona yuko ico kingagezemo abishobora kandi azemeye icyo rero ntitwogihaya ko cyane gose ntikijanye n'ingorane dufite mu Burundi kijanye nuko kumbure leta y'u Burundi ubu yemeye kurangura amabanga yemeye aho yinjiramo muribuka kera kuri perezida Nkurunziza ntiyigeze atorwa ngo arongore iyo inama ya EAC yarasiba ko yari afatiriwe n'ibindi kumbure mugabo
ibyo ntibyari byavuye ku ngorane Burundi bwarimo ubwo
no nta ngorane zabukuyemo ntibwemeye gukurikira kumbure kumbure zariho za perezida wa muperezida atabishoboye mugabo ubu urabona arabishobora kandi ingorane kumbure ziracyariho kumbure zaragabanutse mugabo ziracyariho ariko ashoboye gufasha muri iyo nama karongora iyo nama ibibazo biri mu bihugu by'ubuseruko bwa Afurika agashobora kurongora amanama y'abakuru b'ibihugu gushiga bitori yishu siwayitora itorwa na bose nibaza ko ari iteka ry'u Burundi iteka ry'u Burundi basaba yuko bwo kwitaho gusumba uwo mubano mwiza muri Afurika
Ambassadeur Fred Ngoga gateretse ikibanza cha vice president wa gatatu mu bumwe bwa Afrika ni kibanza kimeze gute umutegetsi ari mu cyo kibanza arangura yahema banga
murakoze cyane gose ku mijambo nagira mvuge ko twebwe mu bumwe bwa Afrika bikorwa ukundi ubwa mbere na mbere no kuvuga yuko Burundi bwabanje gutorwa mu bihugu bya Afrika Central kuko muri nyafrican muri Afrika Burundi birimo Afrika Central ndumva twijejwe n'ibihugu byose byo muri Afrika Afrika Central ikindi gira kabiri naco kugira ngo Burundi butogwe nuko mu byukuri bashimye intambwe Burundi bumaze kugira muri imyaka iheze busubira kunegura ibigenderanire n'ibihugu bibanyi kuganira n'ibindi bihugu byo hanze hamara bose bagashima n'intambwe yo kunyanyisha Burundi tugeze ko baravuga bati reka tubatere intege hanyuma nuko rero Burundi bwatowe mugabo cyo bivuga yuko mu mwaka wa 2026 Burundi aribwo buzaba buramutswa ishyirahamwe ry'igihugu rwa Afurika nicyo bivuga mu by'ukuri hamwe nagira ndahafatiye n'akandi kagenda bamenyeshe n'ibindi mutari muzi nuko uretse ko batowe gusa ngo babe vice perezida wa kanza gatatu Burundi buzotwara mu mwaka uza komesa ha mu mwaka ukurikira w'2024 Burundi buzoramutswa na 2025 Burundi buzoramutswa ikibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe rya CERS urumva rero ibyo byose ni kwerekana yuko abantu bashimye ntambwe igihugu cyacu kigeze ko kandi no kugifata mu bwonko no gitera mu ntege
murakoze Fred ambassador Fred ngoga gateretse buravuze ko cyane cyane kugira ngo Burundi buronke ivyo bibanza ari uko amakungu ashima intambwe bugeze ko ariko dusubiye inyuma hariho amakuru ejo bundi yatangajwe y'abantu bahagaritswe bagirizwa kuba bari bagiye mu nama muri Uganda hanini benshi na bakorera amashirahamwe atagira inyungu za politiki canke amashirahamwe ashira imbere hagati y'akazi na muntu ivyo ntibishobora kuba bimeze nk'agatosi kuri iyo ntambwe yo gutera imbere ivyo bihugu byarimo turazi ko Burundi bwavuze ko bufite icyo wagiriza ko bakoresha amafaranga batazi yagavuye ibintu byinshi ivyo ntibishobora kuba ari nk'intambamye muri kazoza
ku bwanjye icyamenyo babwira nuko icyo kibazo ntacyo ndi ntacyo ndiga neza cyangwa ntacyo naronka kuko n'amakuru mugabo icyo novuga nuko nukure ku butungane bugakora nko mu bindi bihugu byose mugabo sinzi rero sinovuga kuko byinshi kuko ntabyo nzi mugabo icyo nzi nuko hari ibintu by'agateka kazina muntu ingorane ntizibura mugabo igihambaye nuko abantu bafisha kajye ku gukemura ibibazo no kuraba ukuntu twova aho twari turi tugatera imbere kurusha
murakoze Freda ngo gagateretse tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi Isa Prosper muraho Isa Prosper muri hehe ni vyiza cyane rwose urafite ikibazo urafite cyimviro turi kumwe n'abatumire babiri ambassadeur Fred ngo gagateretse na ambassadeur Gamaliel Ndaruzanie kugira ngo bishire ibibazo bijanye n'amabanga urundi bwa ronseje wundi muri ONU kandi muri ishyirahamwe rya Afurika duga ku ijambo ikibazo cyimviro
murakoze cyane ndakubwiye zambere na komba nange n'indi n'indi yabire igiza wacu ndakubwiye kuko kandi cyo kwatura ngo n'ikari mu yanga n'indi hara ko ikira n'indi kama cyo aje ndiya kwita kandi cyo n'indi n'ako n'indi mu mwaka w'ejo n'indi cyo kandi cyo kwatura ngo n'ana kira hamwe uko nakomeye n'indi yo n'indi ko mbuza n'indi abagirira ko yabitwa n'indi kwatura cyo kwatura n'indi hanyuma rero kuba uyu mwaka yoze ibibanza bibiri n'ubutware nuko babonye ibihure niko hariyo byavuye kandi hariyo buri kuburaga hanyuma intwari yacu yo yishimira cyane kuko baraba n'ubutegetsi ni yo yaraba igenda cyane baraba ijambo n'ubusimu cyane hanyuma rero ntabwo ndakwikara nka mukuru ngo mbisabe nuko areze akakazi bitakomeye n'akazi gakomeye kuba umutwara akomeye niyo mvuga ni kwiza kuko yegira itare sibyo abo yakwiriye nibirije mugenzi wanjye iyo ariko aravuga integuro yihari njye mu myaka iri imbere iyo nteguro irashoboka ari uko abyifashe niyo neza umugama wacu yabyifashe niyo neza akagenda atera aje imbere ibikorwa byose bikagenda bijya imbere bikurikiranwa kuko iyo bitagiye bijya imbere bakora bagisubiza inyama na papi irakoroka kandi dusabe rero bagira umwete cyane kusumbya abo yakwiriye kuko nibyo bibanza biri niyo myaka mbere y'igikombe gusa muri bibiri na kane na bibiri na kangahe nibyo bifite niyo mu mwaka ujya ku buryo twasigiye n'ibyo bibanza ejo rero ahanini twari dukwiye ingaruka iyo kuhuza n'abandi kugira bagira ibyo bibanza ariko babone ibirinda byavuye iyo byavuye iyo bikora bijya ari beza cyane murakoze
murakoze Isa Prosper ku byimviro mushikirije reka byimviro byanyu tubihe ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie yaravuze ko no kugira ngo Burundi bubandanye buronka ibindi bibanza muri kazoza bikomakomeye nuko bubandanya batera imbere bagakora ibikorwa ikavyo guteza imbere Burundi n'abarundi ico cyimviro ca Isa Prosper mu kibuga kw'iki ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie
nagomba kuvuga yuko ibyo bibanza Burundi burimo kubera amategeko agenga izo nama dusanzwe turimo mama muri ONU rero ko Burundi butogwa nuko hageze ko butogwa kandi umutegetsi ntiyakemera kubya kubijyamo yewe narabishinzwe rero kuko igihambaye ako kazi dushinzwe abashinga ntaye bashinzwe ningene kazorangurwa kugira gashimisha ibyo bihugu byabashizeho nico ngira ngo twoshimikira ko naye handi gushima ndashima ndabikunda mugabo ntibijanye n'ingona dufite zindi mu gihugu hagati izo zamaze tuzirika izo nazo nyene nguko mwabibonye muri uyuwa mushyantaye gateretse aramfasha sina muramukire murambabarira nariko ndakora utundi
murashobora kuramukanya
yego cyane twari kwakera dayo nacyaga muramukire cyo nagomba gushimikira ko rero ni cyo Burundi buzoshobora kurangura muri ayo babanga dushinzwe muri ONU ndibaza yuko abakora muri ONU muri ambasade izi ko bakwiye neza kubera ibyo izo sizi wanjye ambasade yarabibona ni iteka rihambaye hari igikorwa rero gihambaye gishinzwe Burundi two kwitaho leta yo kwitaho gusumba igashyigikira ibyo muri EAC ku mukuru wa EAC kandi sana karongora inama y'abakuru b'ibihugu byako karere mu kibazo cyerekeye umutekano muri Kongo yo mu buseruko muri Kongo mu buseruko rero Burundi niho buri u Rwanda niho buri ni kibazo gihambaye ni iteka rihambaye bateye umukuru w'ubucacu kugira afashe gufasha kugira abashinze gucyo kibazo ko bagitorera inyishu baje hamwe abarongoye bakurikize ibyo bemeranije n'iteka rihambaye ariko n'umuzigo uhambaye naho nyine nasaba yuko barundi cyane cyane aho kumutera amashugwe iminsi yose ahubwo mutere ibyiyumviro uko yokora kugira ngo ibyo bamutumye ngo amahoro aboneke agira imana imuje imbere amahoro aboneke akibirongoye ibyo rero nibyo nibaza ko bihambaye abarundi mwofata mugashyigikira umukuru w'igihugu wacu w'u Burundi ashinzwe ayo mabanga uno muntu ntitugume mu ngorane z'i Burundi kumbura nazo ngorane z'i Burundi zotora umuti muri ivyo bintu bariko barakora kugira amahoro aboneke muri Congo bizokurikira kumutora mu zindi nama ni nziza zorabaho bazoba bageze ariko byo batowe mu mwino minsi ndabasaba yuko abarundi bose bogerageza gushyigikira ibyo bikorwa kugira Uburundi bugire icyubahiro ko bwafashije mu makungu ko bwafashije muri EAC ko bwafashije muri ONU amahoro akagaruka muri ubwo burere bamushinze
mu mateka ya ONU ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye hoba byaba byarashitse ko hariho nk'igihugu bahamabanga icyo gihugu kikanka kuyarangura
yego byarashikiye Uburundi muri EAC ndabyo ko mvibuka byarashitse byamabishika kandi bize navuze ntibitumwa nuko bimaniye bituma nuko kubura abo n'ingorane afite zitumworohera kugira arongore ibyo bintu barabyankanye
ego be namwe ambassadeur Fred Ngoga agateretse kuki mu kanya gatoya cyane rwose ku kimbiro cya Isa Prosper avuga ko Uburundi bukwiye kwitaho cyane ibikorwa by'iterambere ikabukuzuriza abanyagihugu kugira ngo no mu myaka iri imbere bizogenwe mu bibanza bikomakomeye nk'ibyo ibindi bibanza bikomakomeye
ndashikiye cyane rwose ibyo ambasaderi Gamaliel yavuze n'uyu munyagihugu kuko gukomera ku Burundi nta handi buva buzova iyo twebwe iwacu mu gihugu naho nyine turiko twiteza imbere kandi turiko turashyira imbere ukuri abenegihugu mu bukene hanyuma ambasaderi Gamaliel yavuze ikintu gihambaye cyane rwose nibyo yavuze yuko ikintu gihambaye no gutera ibyiyumviro mukuru w'igihugu cyacu kugira ngo tumufashe mu mabanga arimo inkuru nziza ni uko arumviriza kandi aranabaza nk'ubu nk'igihe twaheruka Addis Abeba yaradufuje n'abarundi turayaga ni kumuterera rero ibyiyumviro kandi byacu twarambwiye ko ariho tuzaba turibwira tumushyigikire ikindi gikomakomeye ni uko aronka abamufasha muri aya mabanga mashasha urabona afite amabanga atari makeya ari gutwara igihugu cyacu cy'u Burundi muri aya mabanga bamwijeje kugarukana amahoro muri Congo si ikintu cyoroshye urumva rero azokenera cyane rwose yuko abarundi uretse abantu tumufasha n'abanyamahanga bakamufasha kuko si ikibazo cyoroshye na gatoyi mugabo gushika ubu icyo tubona ni uko ariko aragerageza adatahahengamiye kugira ngo ashobore kuraba ukuntu yofasha mu gukemura ikibazo kiri muri Congo muri mezi kwari ikibazo kigoye ikintu kiza nababwira ni uko nk'uwo urabye muri Congo muri Sud-Kivu aho ingabo z'u Burundi zimaze kugera zarashoboye guhuza abenegihugu bahariya muri za Minembwe n'ahandi hose ubunye harasa no kumenya ariko haraza umutekano aho bikigoranye ni muri za Masisi na Rucuru naho nyene bariko bararaba ukuntu ubu bikemutse ikibazo nyine nkaba nihenze umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi yashitse Kinshasa
muri
Congo
niyari
urumva rero hariho ama effort menshi cyane gusa nk'uko ambasaderi Gamaliel yabivuga mugabo igihambaye nuko ntitubibone gusa ngo n'akazi kiwe uko ibyo akora byose byitirirwa abarundi natwe tubishyiremo ingufu turabikunze kumuterera ibyiyumviro n'ukuntu twashobora gufasha murakoze
muri ko murabandanye kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Tuyishemeze Antoine muraho amahoro muri higa Antoine
muraho
yego
amahoro
ndumva telefone ya Tuyishemeze isa ni ihagaze mukanya ira isani ivuye ku murongo ariko mukanya nibaza kutuhava tumurondera nashaka rero tu Fred ngo gatukorote kuri mwibwi muravuze ati amabanga yajejwe Burundi n'amabanga n'abarundi bakwiye gufashamwo ika ntikibe ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyene ku bwanyu abarundi bokora iki bokorohereza gute muri ayo mabanga
n'icyambere na mbere notangura abarundi kwanza no kubanza kumenya amabanga yariyo kuko barabyumva mugabo nti mwamenye kwandika ibyajejwe cyari cyambere ira kabiri sinzi ko mwabonye yuko bamunomye no kuba champion w'ugwaruka muri Afrika nuko ko mu misi za hadohari umva mwaka wose azokwama habera inama y'urwaruka muri Afrika kugira ngo barabe ukuntu boteza urwaruka imbere mugabo nk'uyu mwaka cyuko turaraba ibyo bita zone de libre change ihambaye nukura nk'ibyimbirwa abantu boteza kugira ngo nk'urwaruka muri Afrika ushobore guprofita iyo zone de libre change hanyuma mugabo ibyimbirwa byinshi bikaza bibundi kubera niho bamugize umushampi ibisibyo gusa hariho n'ibindi byinshi nibaza yuko tworaba nko muri East African Community umuntu akaraba n'ibindi uretse ikibazo cy'umutekano muri Congo cyo kirafite abakigejwe muga hariho n'ibindi bya libre circulation des personnes et des biens sinzi ko bavuga mu Kirundi ihambaye
kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu baba mu bihugu bihana imbere n'u Burundi
ikintu kiza twovuga ubu onye nuko urabye nk'imipaka yose Burundi ubundi biruguruye nta ubu nta mpaka n'umwe wugaye nuko rero ko urujya n'uruza ni rudandazwa cyane bose rugakomera nawe uzatuko turatera intege no gushyigikira umukuru w'igihugu
reka dusubire tugaragaze duhe ijambo tuyishemeze Antoine nibaza kuhagarutse ku murongo muri aho Antoine
ariko turumvikana ndabumva hama
duga ku ijambo kibazo cy'imvino
ende Antoine ngozi bose kandakeye cyane ku mukuru w'igihugu kubara yararose ibyo iyo nsinzi yo kurongora ibyo bihugu
ndumva Antoine telefone yo itoroshe reka tugaruke kuri mwebwe ambassadeur Gemadiere ndabuza ni mwavuze kibazo gihambaye cyane gose kibazo kivuga ko ayo mabanga Burundi bwarose cyane cyane musaba Barundi kutaguma batera amashugwe gusa ahubwo batange n'impanuro ikabuzurize umukuru w'igihugu murashaka kutubwira mukatubwira mu majambo atomoye ikintu nk'abantu cyane cyane nk'abahanuzi bakora kugira ngo ayo mabanga yose Burundi bwajejwe agende neza
ndabizi mu gihugu mukabo mu byo yashize bahaye abahanuzi tuvuge nk'ibizi Kongo mu minsi heze yatubwiye wenyine avuye muri Oyua yuko bamubajije igituma ingingo zifatwa zidakurikizwa hama abanyagihugu bagashinga abakuru b'ibihugu bagashinga yuko mu minsi iza ariwe yotumira amakomisiyo yose yashinzwe ishyirwa mu ngiro z'izo ngingo zagiye zirafatwa uhera Rwanda Nairobi n'ahandi akabahagari Burundi na MONUSCO irimwo kugira baje hamwe ari wabarongowe canke inovuga ko abarongowe mugani wazo bakoranya kugira ngo bashire hamwe ibyiyumviro zotuma izo ngingo zishirwa mu ngiro vubane kandi neza n'iteka rihambaye bamuseye ariko mu gihugu azokenera ko bamufasha gusumba uko bahora abantu bakaraba ibiriho bakaraba abantu bazoza bakamenya ingene barongora izo nama kugira umukuru w'igihugu wacu abo bantu batoye neza inyicyo y'icyo kibazo cy'umutima cy'amahoro muri Kongo bizoba iteka ryiwe abarundi rero nta gutera amacumu yo gusa canke bahagira ngo turatsinze kumufasha gutsinda ibyo kugira amahoro aboneke abantu bonze nko baronse umurongozi arongoye igihugu nawe yabarongoye neza muri izo nama abarundi rero ntibamutera amashuyo gusa nibashimike bamufashe nawe arondera bamufasha batari bake nibyo ambasaderi gateretse yavuze n'amabanga mashasha ahambaye nico ko kwitwararika abarundi bwa mbere hari naho n'ibiti boye iwacu ko mu karere ko mu buseruko umurundi turimwo u Rwanda rurimwo amahoro abonetse i Kongo azoboneka ku mureni wacu n'ahandi mu bindi bihugu izo nizo nibaza yuko aronse iteka rihambaye n'umuzigo rero ukomeye yuko akegereza gushikana neza igikorwa hamutumye ukeneye kumufasha akeneye kurondera abafasha bakora ibyo nibyo nagomba kuvuga cyane cyane mu zindi nama naho muri wo nibaza yuko barafise uburyo bakora baturusha hariya nibaza ko ambasaderi akorera mu bandi kandi arabishoboye yazobikora
murakoze ambasaderi reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi w'iradiyo hashyirwa i Amerika iri maso Samuela muraho
ndakumva turakumva
muri hega Samuela
mu Rwanda mu karere ka Kayonza intara y'Iburasirazuba mu Murenge wa Musarange
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye abacinga ntayi babiri bakoze muri ONU na bakora muri Oyua kana bakoze muri ONU duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ikibazo cyangwa se igitekerezo nagira ngo mbabaze ntabwo byo mwadushyiriyeho no kubabaza bene n'izindi za Amerika abaza nkanje Samuel n'izindi cyane urabona abantu twese nabo twese 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 kandi twese nabo ariko no mwanditse mu Kinyarwanda barundi nabo basobanukirwa kuko nta kuntu twe mwadufasha mukamwandika mu ndimi zifite twashaka kwisobanura bade gusobanukirwamo kuko kandi rwose na petition ni kugira ngo bashe gutanga igitekerezo cyo kuba mwadushyiramo indimi ziri mukandika mu ndimi z'Ikinyarwanda kuko kuko hari n'ibyo muvuga ngo ni ikibanza kandi ikibanza kizito ariko ngo kizisobanukirwe nayo ntabwo mwadufasha n'ibyo nasabaga kandi abagenzi banjye kuri Facebook hari basabye ngo twabivugaho kanyuma basaba
icyo ni ikibazo tuzoshikiriza mugabo kenshi nuko ikirundi n'ikinyarwanda usanga ari indimi zisa n'izisa cyane rwose ugasanga kenshi na kenshi rero usomye ururimi rumwe ari umurundi naho haba hariho udasa mu byerekeye nk'ukuntu amajambo akoreshwa twita grammaire eka namaje amajambo kubwa usanga kenshi na kenshi amajambo umuntu ashaka kumva ariko icyo kibazo nk'uko mbisabye tuzogishikiriza hari ikindi kibazo mufite murakoze irimaso Samuel reka tugaruke kuri mwebwe ambassador Fred Ngoga gateretse mwavuze uruhara rw'u Burundi mu kurondera amahoro muri Congo mwavuze ahantu abasirikare b'u Burundi bari amaze kuboneka nk'agahengwe ndatse kumukurikirana ibyo bibazo by'umutekano muri Congo mwotubwira ikintu abarundi bo bakoze kuko turazi ko hariho inteko zitandukanye ziri muri ako gace mu seri kubwa Congo ariko amakuru turonka nuko ingwano ibandanya cyane cyane hagati y'umurwi M23 n'ingabo za leta ya Congo Uburundi bwakoze iki kugira ngo nkuko mwabitubwiye ubugarukane agahengwe aho ikibanza mu kibanza bwarungitswemo
abarundi icamena bavuga nuko ikibazo n'ikirakemugwa cyane n'ikirakemugwa gose mugabo aragahengwe mugabo icyo barundi bakoze bagishika ajya mu misozi ya Minembwe n'ahandi hose nuko babandi kuganira n'abantu bahaba bavuganye n'abanyamurenge ababembe abavira urumva amoko yose ari hariya barabahuza baragerageza kubahuza barababwira ati yuko bajya bashaka amahoro ataho baje bahengamye hanyuma kandi ibyo ni ibintu abarundi bamenyereye no gukora n'igihe bari muri Somalia n'ibyo bakora naho nyene no muri South Africa aho bari kenshi uko bakora nuko hakuca baca mu bintu by'ingwano kenshi babanza guhura n'abenegihugu bava aho hantu bakumviza amatata hari bagerageza kubahuza nije rero nibaza ko bikubera buhuye kandi turabona yuko intambwe ishimishije tugeze ko none munsi kame tubona amakuru atubwira yuko mu Minembwe abene gihugu na leta basiyo kuyaga igi bibazo byacyahari mugabo hari intambwe imiterere imbere kandi umundi wese ubishimira
Ambassador Gamaliere ndabuzanira amwe kwica kibazo nyene cy'umutekano muri Congo n'uruhara urundi rushobora kwa ruzogira kugira ngo umutekano gwe muri iyo ntara ibintu mubona byihutirwa abategetsi bokora cyane cyane ku giti cy'urongoye ishyiramwe ya se initiative cyangwa imigambi yofatwa kugira ngo amahoro ramaze yagaruka mu seko bwa Congo ni nk'ibi
nagira kumbure nsubire inyuma mbaze kuko ibyo mukuru w'igihugu ashinzwe muri EAC birambitse mu makomunike yabaye uhera Rwanda na Addis Ababa kera muri Nairobi i Bujumbura abakuru b'igihugu barakoraniye harabakomunike mu nyuma abarongoye inzego z'igisirikare n'ibyo bihugu bose baratumye abashef d'etat major babo n'abakozi babo baherekeje bagira inama i Burundi nyene barashikiriza icyo bifuza ko bizoshyirwa mu ndi.
Turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi. Namwe jute mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira.